ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika irabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti muduteze amatwi namwe mwese mu cugurura amaradiyo yanyu. Turasubiye kubaha ikaze ibiganiro byacu muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro. Ibusi ni kwa gatandatu mwanya tujye gutangurira ku makuru yo mu ntara y'Ibiyaga Binini. Inyuma ibivugwa mu ntara y'Ibiyaga Binini tubaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'Urundi n'amakami y'impunzi z'Abarundi. Imunze barundi zishika ku 1,600 ziri ni kampi y'agateganyo ya Gashora zivuga ko kushika ubu zitaramenya amaherezo yazo. Ibyo bitangajwe nyuma yaho izo mpunzi zitangarije ko zitashobora gukurikiza amategeko yo mu Rwanda. Mu nama ziherutse gukana na leta y'u Rwanda, izo mpunzi zarasabye ko zofashwa kuba zo kwimurirwa ahandi mu kurindira inyishu. Ni inkuru yo mu menshi makuru y'ijwi ry'Amerika Sumta Kabuli ari i Kigali mu Rwanda.
Mu gihe cya saa tanu za mu gitondo nibwo ijwi rya Amerika ryari rigeze mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ziri Gashora mu karere ka Bugesera. Ntabwo nabashije kwinjira muri iyo nkambi kuko bisaba kubanza kugira uruhushya rwanditse, ariko urebeye inyuma yayo impunzi zari zicaye mu kibuga hagati zirinzwe n'abapolisi. Iyo nkambi yegeranye n'ingo z'abaturage nabo usanga baza amakuru y'izi mpunzi.
Abo Barundi se ko babaha ibiryo bakabyanga, babaha imiti bakayanga, ahubwo harimo n'abarwana bakabasubiza iyo ngiyo. Habe ibyo ari byo rwose. Umuntu w'impunzi kugira ngo aze gutegeka.
Aho gasoko kanya ariko baza guhaha.
Baraje abifitiye amafaranga.
Ubundi rero kamubwira. Baje mu minsi mikeya cyane. Kandi mu minsi mikeya ntago baramara hano icyumweru, ariko bavuze yuko batagomba kugibira bagirirayi ibijumba mbese nimba ari n'ibishyimbo.
Abaturage n'abacururiza hafi y'aho izi mpunzi zitujwe babwira Radijwi ry'Amerika ko zari zisanzwe zisohoka hanze y'inkambi ndetse zikaza guhaha. Ubwo Radijwi ry'Amerika ryageragayo nasanze nta mpunzi n'imwe iri hanze. Mu gasoko kabiryo ko kari mu murenge wa Gashora, abacuruzi babo basobanuye ko izi mpunzi zari zisanzwe zibagurira ariko batazi uko byagenze.
Ubu nkanjye niba ncuruza inanasi barazikenera cyane rwose banabagura nta kibazo. Ubu ngubu ntibaraza kubera yuko wenda hari ikibazo ari ukuntu wenda babanza bakababara sinzi, ariko iyo bamaze kubabara gahunda yabo yose irangiye mu isoko bazamo nta kibazo.
Baratugurira nta mafaranga bafite, baratubwira ko nta mafaranga bafite, ariko ibyo mucuruza barabikunze. Ibijumba, imyumbati, n'inyanya, n'imboga. Ubu baraza ryari? Ntabwo tubizi. Hari igihe babafunga, hari igihe hari isaha babaheraho yo kuza guhaha. Ubu rero ntabwo baraza. Hari igihe baba ari kuri saa tanu, hari igihe baba ari kuri nka saa yine, saa tatu gutyo.
Nubwo ijwi rya Amerika ryageze aho izi mpunzi zicumbikiwe, nta n'umwe twabashije kuvugana. Gusa uwo twavuganye kuri telefoni yadutangarije ko kugeza ubu nta gisubizo barabona mu byo basabye leta y'u Rwanda, bakaba bagitegereje.
Baratubwiye amategeko yo mu Rwanda, turaza turababwira tuti amategeko turatubona umenganiye dushoboke, tibasi turandika miketa, tibasi n'umuduha inzira tujye gusaba ubuhungiro mu kindi gihugu. Hama nabo ntibaheza ngo babitwemerere, turababwira tuti dore ko batwize ubuhungiro mu kindi gihugu, kandi mukaba kuducira inzira ngo tujye kwisabira ubuhungiro mu kindi gihugu kuko tubona amategeko atadushobokera.
Ni ayahe mategeko mwumvaga bagoye?
Za biometri, izo zicaco. Hama rero turababwira ati rero basi n'umudufuma tusubiza mu Burundi ako mutakutwicira ngaha, kubera turabona ibintu zari zabaye ku munsi wa mbere Gashora mutukufitira mu ikambi gutumeza ibintu ku ngufu.
Hanyuma ubu bihagaze gute?
Gushika ubu n'imitende buke buke, guhera ku munsi wa kabiri hari inama baratwemerera yuko ijambo yuko twabasabye yuko natwe ako baza kutwicira ngaha buduha inzira cyase ko baduha inzira basi twisubije inyuma mu gihugu shashe tujya kugwayo. Nabo baravuga bati reka tugiye kubyiga tuzabishikana imbere tugaheza tubahe inyishu gushika ubonetse turindire.
Izi mpunzi zageze mu karere ka Rusizi mu ntangiro z'ukwezi kwa gatatu zivuye muri Repubulika na Demokarasi ya Congo. Izi mpunzi zifite imyemerere yazo zihariye, zivuga ko zitumvikana na leta y'u Rwanda kubyo ishaka kuzikorera nko kubandika bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, bakifuza ko bitakorwa mu gihe leta y'u Rwanda nayo ivuga ko idashobora gutunga abantu itazi umubare wabo ndetse itazi n'uburyo ubuzima bwabo bwabo buhagaze. Asunta Kaboye, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Gashora, mu karere ka Bugesera.
Tukivuga kandi kuri inkuru Leta y'u Rwanda ejo ku munsi wa gatanu yarasohoye itangazo rivuga kwa Barundi 2,583 basaba ubuhungiro aho bari mu makambi atatu y'agateganyo bategerezwa guhabwa incandago z'indwara y'agasama rubeole hamwe n'indwara y'ubukangwe maze abarwayi muri bo bakavurwa hisunzwe uko bikorwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi ngo bategerezwa kwemera no guharurwa hakamenyekana umwidondoro umwe wese. Muri iryo tangazo Leta y'u Rwanda yongeye ko kandi ku muntu wese afite uburenganzira bwo gusubira iwabo kandi ko ashobora kugenda igihe cyose ashakiye. Ikirundo Burundi naho haribonekeza ubukene budasanzwe bw'igitoro cya lisansi abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bamaze indwi irenga banywesha igitoro cy'amagendo baronka ku gitigiri kinini kubera iryo kiranje bitoro igiciro cyo kwinguruza ku mapikipiki cyagwijwe na kabiri mu gisagara cya Kirundo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru y'iradio Ijwi rya Amerika Jean Bosco Darurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Ku mastasiyo agera kurane ari mu gisagara cya Kirundo igitoro cyo mu bwoko bwa lisansi ntikihabarizwa. Ivyo biruko haraciye indwi irenga nkuko vyemezwa n'abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu.
Igitoronga mu Kirundo kuntu vyifashe twebwe turabireba cyane tukanabira ducanze. Igitoro bwa mbere cya gitangura kubura twakigura 300,000 mu gushika ubu uyu munsi tukigura 400,000 ku iritiro. Kuvuga iritiro nino siyo tuguze iritiro nino siyo cy'ya kibuni. Turi amafaranga 600,000. Kesho yetu turimo twareba mu kazi kacu turimo turakora abakiriya twababwira ati igitoro cyaraduze bakomeza bibaza ngo icyo indi by'ubwa mbere twahora tukinwa ku ipomo tubabwira igihumbi ntibakizana.
Hakigiye kingana gute igitoro ngaha cyabuze?
Haraheze indwi yose n'iminsi nk'itatu. Kubera igitoro cyabaye ndase ngaha mu Kirundo iwacu tuvuga yuko ubahaye indwi yose n'iminsi itatu ariko abakiriya ntibabakira neza kuko ntibabyemera cyangwa ngo tubone uko babeshye.
Ibe yo kwiyunguruza imaze kugwizwa kabiri ku mapikipiki ingendo zibanke bene gukora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bakorera guhomba.
Iyo tubabwiye igihumbi kora uyu bushize iyo bitari hari ku ipompo usanga tubasabagira ahantu ingazi gutyo nko ku isenare ku Murama ugasanga ahantu sikaza ngaha mu muji n'ingazi ingazi gusa mbwa y'igitoro kiduru twagati n'igihumbi ntibabyemera. Tutariho nyene natwe tuzana ngaha mu Kirundo iwacu bya natwe tuzonka agahenga kubera tutabata kizita ntabwo ari turonka abana nyine tuzibaryamishije inkoni.
Igikurikira ni umwumvikano muke hagati y'abagendesha ivyuma na bene vyo.
Umubano wa bosi ucuba mubi nyene kubera ucubura amafaranga perese mukacu yibura ugaca usanga murimwe murajyana imihari n'umubosi ngo wanyenye peresema usanga akazi karahetse. Ibyifuzo by'iwacu ni uko ababosi boraba nabo bakatworohereza hanyuma amahera yabura bakamenya yuko amahera yabuze kugira ngo abana ntibicwe n'inzara.
Igitoro kibura mu Kirundo cyaheruka kuduzwa. Ivyo ntibitahuritse kuri abo bagikoresha buri munsi.
Ivyo bintu natwe biradusiga cyane. Igitoro badugije ko amahera arenga 200,000. Sinzi igituma rero boraba ababijejwe abajejwe iz'ibitoro mu Burundi kandi bakaza batumenyesha ingorane hari kubera nk'ubu turazimbwa cyane.
Cyaraduze ariko ntikiboneka. Bopfuma kiduza gose bagashira kuri 2,500 mu gatukakironka n'ubundi mbona tumwe turakigura 4,445 ku iritiro kandi kijya cyo mu kibuni ntikinganya n'icyo ku ipomo ahugiye cyoce ntigishikaho n'abajya baza barakatakata.
Twarondeye umuyobozi w'igitoro mu Burundi yamara ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe kugira atange umuco ku ikina ry'igitoro cya lisansi ririko riribonekeza mu gisagara cya Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru, ubu naho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mu Central tibakunze.
tumaze gushyingura abantu bagera muri 15
kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye abandi bajya kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse n'abandi dukomeza gukora imibare baburiye irengero
Uyo ni Mbangutsa Maombi Louis arongoye inkambi y'Abanyekongo ya Kiziba ni murengerazuba bw'u Rwanda avuga ko abatari bake mu mpunzi zaho ikiziba atawuze irengero ryabo nyuma y'imyerekano bamaze igihe bakorera ikarongi akoresha mijya onu ryitaho impunzi HCR Maombi Louis aragaruka handi hato no kubitigiriza abanyeko vyabamenyekanye ko biciwe muri iyo myerekano muraza kuvyumva handi hato hagataho wahoze ari perezida w'igihugu Ufaransa Nicolas Sarkozy afungishijwe icamaso icahogwa ni handi hato
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabaheka z'inshuti bakunze bijwi rya Amerika ubuyobozi bw'ikambi ya Kiziba iri mu burengerazuba bw'u Rwanda buvuga ko kuva itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri nyene hamaze gushingurwa impunzi z'abanyekongo bashika kuri 15 abagera kuri 80 nabo akaba ari bo bakomerekeye mu myerekano bari bamaze iminsi bakorera imbere y'ahakorera ibiro by'ishirahamwe ryitaho impunzi mu Rwanda HCR mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana yarabasuye gira yuko hari nabo batazi iyo barengeye reka twumve inkuru ya duteguriye
Imibare yabishwe n'abakomeretse ntigeze ivugwaho rumwe kuva mu ntangiriro z'iki kibazo ubwo igipolisi cy'u Rwanda cyatatanyaga ikivunge cy'impunzi z'abanyekongo zasohotse inkambi ya Kiziba zikajya gukamika ku cyicaro cya HCR Karungi zahavuye ku ngufu z'igipolisi zihamaze iminsi 3 izi mpunzi zasabaga gufashwa gutaha cyangwa gushakirwa ikindi gihugu kibakira kuko bavugaga ko mu Rwanda bafashwe nabi cyane ku buryo batanibona nk'impunzi
ubundi nimbe urimo wumva dusaba kuvuga ngo byibura tujanwe mu kindi gihugu turashaka kuja kuba impunzi kuko kugeza ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi ahubwo turi amateka y'amateka twe twabaye nk'igishoro turacuruzwa turi ibicuruzwa rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi
Bese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimo cyangwa se ko turi ku isi ni ibintu bikomeye twabuze icyo turi cyo twabuze agaciro twabuze umuntu duha agaciro ka kimuntu nta kuduheruka nta nako tugira buryo cy'umuntu afatwa n'ikimunyo kitafito ukibariza
ababyeyi turarenganye ufite agahinda birababaje cyane bitene gahinda
dushaka kugira ngo tugire uburenganzira bwacu nikera dukandamizwa turananiwe nk'ababyeyi
nyuma yo kwirukanwa n'igipolisi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri ku munsi wakurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPTOS badege yavuze ko
twari twatangaje imibare yerekana abantu 20 bakomeretse muri ibikorwa nk'ubwiye ushireho n'abapolisi 7 nabo bakomerekejwe n'ibyuma n'aya mabuye baterwaga ndetse hariho kubw'ibyago n'abandi bahaburiye ubuzima bagera kuri 5
Ku itariki 24 z'uko kwezi hashinguwe impunzi 8 mu irimbi rya Birembo riri mu kagari ka Nyarusazi mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi byari mu bwiru bukomeye kandi abafite ababo bahashinguwe ntibaremera ko babashinguye kuko byakozwe mu buryo batemeye babihatiwe n'ubutegetsi
nta mihango yabayeho muri make isanzwe y'abantu baherekeza babo
byagenze gute byakozwe bite byakozwe nande
byakozwe na leta wari umunsi w'umuganda abantu bashyinguwe n'umuganda ntago bashyinguwe n'ababo ntago twabashyinguye twe nge n'ubu ntago nemera ko nashyinguye muri umuntu wanjye ni umuhango nitabiriye mbona bari gusiba nk'uko no mu muhanda bacukura umuhanda bagakora trasima y'umuhanda uhari ureba bagaze ku ruhande muri umuntu wanjye nge ntago namuherekeje
ntago namushyinguye
nyuma yaho HCR itangaje ko impunzi zishwe ari 11 ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bwo buravuga kuretse ababuri wirengero bitazwi niba bariho bafunzwe cyangwa barapfuye abamaze gushingurwa bamaze kuba 15 uyu ni Bwana Mbangutse Maombi Louis uyobora inkambi ya Kiziba na mugenzi bakorana muri komite nyobozi
nyuma yaho bashinguye 8 ku kibuye tutabashinguyeho mu bari barasiwe hano mu nkambi haza gupfa 3 11 nanone ndetse tufite n'imibare y'abantu barenga 30 ba nyiri imiryango batazi irengero birirwa bajya gusura ku magereza bagasanga ntabarimo yaba nabo ngaho 30 dutekereza yuko nabo bapfuye kuko ntabo twigeze tubonaho ariko amagingo yangaya tumaze gushyingura abantu bagera muri 15 kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye abandi bajya kuri 80 b'inkomere
barashwe ariko bakomeretse n'abandi dukomeza gukora imibare baburiye irengero
ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu ministeri ishinzwe ibiza n'impunzi Midimari yasuye iyi nkambi mu rwego rwo kubahumuriza ministre Jean d'Arc de Bonheur yobora Midimari yashyize mu majwi komite nyobozi y'inkambi ko ari yo yateje umwuka mubi mu mpunzi zirenga ku mategeko biviramo bamwe muri bo kwicwa
hano rero ngira ngo izina rya guverinoma y'u Rwanda bamenyeshe ko twifatanyije namwe mu kababaro turabihanganisha kuko mwabibonye yahantu hose habaye ubuyobozi bubi ibibazo biravuka a guverinoma y'u Rwanda rero twababajwe no kubona imbaga ingana nkamwe komite y'abantu bakeya ibagira inama mbi mu Kayumba
uhagarariye HCR mu Rwanda bwana Ahmed Babafol icyo gihe nawe yabwiye impunzi ko leta y'u Rwanda ari izifite mu nshingano kandi ko abifuza gutaha amarembo yuguruye ko ababishaka bafata inzira bagataha cyangwa bakijyana mu gihugu bashaka ashimangira ko HCR ntawe izaha imodoka imucyura cyangwa imwerekeza mu gihugu cya gatatu nk'uko impunzi zabisabaga imibare y'abafunzwe nayo ikomeza kutavugwaho rumwe polisi y'u Rwanda yari yatangaje ko abafunzwe ari 15 ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu uhagarariye HCR mu Rwanda avuga ko barimo gukurikiranira hafi abagera kuri 22 bari imbere y'ubutabera aba 22 ni nabo yobora inkambi ya Kizuba bavuga ko bizwaho bari nuwo kubasura bitoroha
uretse abafunguwe bari batubwira ko bari 34 bakarekura 12 bagasigara 22 ariko ubundi mu byukuri ntago tuzi neza niyo mibare niba ari ukuri mu byukuri ni ikibazo gikomeye
ubuyobozi bw'inkambi ya Kizuba bavuga ko hari abandi batazi wiyo bari niba bakiriho ntibaza aho baherereye niba baranapfuye ntibashyinguwe bunavuga ko bakomeretse batarimo guhabwa ubuvuzi uko bikwiye kandi ko ubuzima bwarushijeho kujya habi kurusha uko byari mbere nakwibutsa ko iyi nkambi yakize ibituwe n'impunzi z'abanyekongo zisaga 12,300 ziri mu Rwanda kuva mu 1996 Claude Ganza Munyamagana ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
Claude Ganza Munyamagana arakoze cyane kuri iyo nkuru yadutunganirije mu ikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda mugashaka gusubira kuyumva muje kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com amakuru avugwa mu karere turayabandanya Burundi co kime n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko vyatsinze urubanza vyari vyitwariwemwo muri sentare nkuru y'uwo muryango no rubanza rwasaba uwo muryango kudasinya amasezerano y'ubudandaje hamwe n'ubumwe bwa Buraya umyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Rusha Pierre Claver niyo nkuru aradusigurira
umugwa wa Tanzania barimo abagwiza tunga bitwaje basaba sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko yobuza ibihugu bigize uwo muryango harimo n'igihugu ciwe gusenya amasezerano ahuza uwo muryango n'ibihugu vya Buraya mu by'ubudandaje ayo masezerano azwi ku izina rya Accord de Partenariat Economique mu Gifaransa ubwo rubanza rwashengeshejwe mu gihe hari ibihugu bibiri kuri bitandatu byari bimaze gutera umukono kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa ata makore n'amatagisi birinze gusabwa abo bitwaye bavuga ko ayo masezerano yotuma ibidandazwa biva Buraya byuzura mu karere maze amahinguriro mato mato akabura isoko gutyo akugara agahomba Maitre Nestor Kayobera aburana ya leta y'u Burundi niwe yashikeje ijambo ku izina ry'abagenzi we
abanyarwanda barayasinye na barayashyira ku mukono ariko twebwe abarundi twashyira ku mukono na Tanzania n'Ubugande ubu Tanzania rero yaritwaye avuga yuko basinye ayo masezerano banyanze amategeko asaba yuko n'abatashya ku mukono rero batashaka ku mukono twe twerekana yuko gushaka ku mukono amasezerano bivana n'uburenganzira bw'igihugu cikukiye si umunyagi waje kutwitwarira ariko cyane cyane twitwarira ko n'uburenganzira bwiwe atwitwarira hakagira amategeko kandi bahereza amategeko nshuti twari twise nawe twiyemera kubera yuko hageze gusoma amategeko ntiraba ngo n'umunyagihugu ntiraba ngo n'ungo ni leta nshuti twari tuvuga kuti ara yarafite uburenganzira bwo kwitwara kutwara n'ibihugu ariko nase twari dufite uburenganzira bwo kwishura tukiregura
uwo mugwi w'abitwariye akarere ntibaserutse muri sentare sentare yavuze ko ibaye inshuro ya kabiri batitaba kandi atamvo bashikirije Maitre Nestor Kayobera yaciye asaba ko sentare yofuta ubwo rubanza kubera bitwaje basa n'abariko bakinisha sentare n'umuryango wose bagenzi we bamaze gushigikira ico cyumviro sentare yavuze ko abitwaye batsinzwe impaga Kayobera n'akanyamuneza kenshi ku batsinze urubanza arasigura igituma Burundi n'ubu budashobora gusinya ayo masezerano ateye impari
hayo masezerano akavuga ati ibyo by'umushinga w'amazi w'Uburundi avuze turabishyira turabikengurutse hayo bayo dusinze ndetse n'amagarama twakoreje akagerekwa gato kuri uwo muntu byerekana yuko abanyagihugu b'ibihugu byacu bateza gukirisha iyi sentare cyane ngo akirishe ibihugu byacu bibaza yuko ari kuburiro cyo kimara rero twebwe dusinze imanza nk'izi cyane cyane amasezerano nk'aya muzabakungu biratunezera cyane ko biboneka yuko by'ukuri inyungu za leta tuzibikira tukazibungabunga ndetse nacyo nacyo umukuru w'igihugu amaze imisi yerekana muri bya byigwa by'amaze imisi atanga cyukunda no kundisha igihugu abene igihugu murazi yuko igihugu cyundisha cyatera ku mukono cyacana kubera yuko cyashafata ibihano tabo cyagufata gushira umukono ku masezerano ari hagati y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko n'umujyango w'abanyaburayi cyacana muzi yuko bari badufata ibihano
abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko baheruka gufata ingingo ya nyuma kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'uwo mujyango n'uburayi bavuze ko igihugu kivyifuza cemerewe gutera umukono kuri ayo masezerano yamara ko atawushobora gusinya ku gatwe k'umujyango wose Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika chatubandaniza ikiganiro wanyu mu ntara kukiyago cy'abanyedini duhikaze mugenzi wacu Diane Ndonse Bujumbura atwakira abatumire bari kumwe hama baduge ku ijambo
muri kino gice kigira kabiri abatumire ni babandi Patiri Pierre Sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije
mahoro neza
turi kumwe kandi na Pasteur Aline ndiho kubgayo murongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara cha Bujumbura namwebwe turabaramukije
yego namwe turabaramukije
uwundi mutumire ni Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwebwe turabaramukije
turamukije turamutsaba turi kumwe turamutsaba
tubandanya ikiganiro kivuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijyanye n'ukungana kw'igitsina aho no musi tuza gushimikira cyane cyane ku bikogwa amategeko ararondera kunganisha abakenyezi hamwe n'abagabo ariko mwebwe murongoye amasengero n'amadini hari inyigisho zimwe zimwe muvuga zifatiye ku jambo ry'Imana zidashoboza abakenyezi guharanira uko kungana kwabo ivyo mwebwe mubivuga ku iki indongozi z'amasengero n'amadini
murakoze cyane aya mategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo yaje afatiye ku bintu badashima abagabo bakorera abakenyezi ibintu bibi byose umugabo akorera umukenyezi byo nta muntu numwe yobishima mugabo ntiyaje afatiye ku kimana yaremye umugabo n'umugore inacyo gituma yo na mategeko y'abantu abo bantu bayazana ubu barashobora kuyahindura ngama mategeko y'Imana yo ntazohinduka nijo gituma itegeko ryiza gingira kamaro riza gisunga itegeko ry'Imana
ego ntabaciriyemwo amategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo mu mvuga muti arikaza atabere
na muri kigwe ni jambo ry'Imana ajya ciye kubiri ni jambo ry'Imana ntazoshika muga muri kiwe ni jambo ry'Imana bazoyapanga kuburyo yibinyishye ku by'Imana yatunganije
ayo mategeko je nibaze yuko nabo nyine batabashiraho bwa ngo umugore n'umugabo bangane bo yashira bavuga ati umugore aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana umugabo aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana muga ntavuge ngo baze kungana kandi bavuge bati igikogwa umukenyezi ashoboye akironke ata umugoye mugabo ntibaze kuvuga ngo umugabo n'umugore ngo dusiye amategeko bateza kungana aho ni bintu batazoshika ko n'ukuri sino haba mbeshe bahavaza kwandika ibintu eje bagasanga bihenze nibaza yuko naho byandika bitoshobora kwemezwa atabo byemeza n'abakenyezi muri ubwabo bubona ko ibintu byaba bidashoboka muga kuvuga bati uburenganzira bafise babukoreshe uko buri ico ico turacumbikanako muga uvuze ngo dusiye amategeko yuko igitsina gore n'igitsina gabo biza kungana ivyo ntibishoboka tuzatugiye kubiri nuko Imana yaturemye
ariko kenshi basiyo bazana ivyo bintu byo kuringanira bavyita imaspasio kenshi usanga ari ibintu baba abari nka muvuma ariko bitari mu ijambo ry'Imana kandi ugasanga babikoze ntivyabubakiye ahubwo vyarabasamburiye rero kubw'ibyo ni byiza ko mu rugo hoga umugore utonde kandi agaciro k'umudamu karimo muri uko kuzuza umugabo mugabo nkongera nkagaruka kandi avuga nti mu bundi buzima bwa misi yose uko turera abana abahungu n'abakobwa tumenye neza ko atatandukanira kuko ici jambo ry'Imana twizera twebwe ugiti cacu ntirishiraho ko umwana w'umuhungu asumba umukobwa hama no mu gutanga ubuzi naho nyene ntihari ikintu gisa nico guhohotera kuko ijambo ry'Imana ntigemera neza yuko hariho igitsina gikwiye guhohoterwa kuko coba kigaragara nk'ikinyantege nke kuko kirashobora kugaragara nk'ikinyantege nke ariko ari kinyengo muzi kuvyo bita ibinyantege nke nko kuvyara naho ugasanga n'ubuhizi nkuko bagiye bayivutse
uko kungana uko kumva yuko umukenyezi afise uburenganzira nk'ubwo umugabo afise muri kino gihe hariho abakenyezi erihaje nk'uko mwavuze mutari ibikorwa abakenyezi baba badashoboye abakenyezi bafasha mu kubaka bakaja kwikorera amabuye bagakoriza
n'ibitari byo kwirukanga
egome
kuri ibyo nagira mvuge ko nizangabirano imana yahaye ikiremwa muntu n'umukenyezi arimo arafisi ingabirano imana yamuhaye ariko cyo niko nashaka kuvuga kuri ico nuko mu byo twigishwa n'ijambo ry'imana imana yatubwira iti n'intumwa zayitubwira iti hari ihe bizoshika hakaba ibintu byivyaduka ntarekuye ibihe bizaba biriko birashika ku mpera mu gihe ho bicucaduka cyo kuvuga ngo tubashire ku rugero rumwe ijana ku ijana nibihe bizaba biriko birahera no kuvuga ko tuzaba turiho turagenda kubiri n'ibyo Imana yatwigishije n'ukuri cyo rikoravuga nk'uko mugenzi ko aravuga urira abana ubwa mbere tubanze tumenye ko abana batonya gushika ku myaka 8 umuhungu n'umukobwa nigakwishwa no kubatandukanya mugabo amazi kurenza imyaka 8 kuduga niho ubona ko umuhungu n'umukobwa bagiye gutandukana zumvikane rero ko no mu minsi ya mbere ubahaye indero zishaka kuba zisa nta kibikirimo ariko kandi tumenye yuko no muri uko kwiyondera iyo mu ntango hariho ibyo ugenda ubabwira kugira ngo bumve yuko hari ibyo bakwiye kubaha mu rutonde bivanye n'ukuntu mara umuhungu n'undi mukobwa nyine nashaka kugaruka ko cyane cyane tugaruka kuri ibyo by'ubuzi abantu kuri ntitwavye tubyitiranya hariho n'ibikorwa by'ingufu abakenyezi bafite ingufu turabizi mugabo tumugume tumenya yuko uwo mukenyezi tuteza kumukingira muri ibintu bitari bike kugira ngo aguma afite akaranga kiwe
yego
murakoze cyane ndamunganiye umuvukanyi n'umwana muri uko kumurera muri iyo myaka nyene ya mbere nk'uko abivuze umwana w'umuhungu yishushanya na se cyane cyane hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6 umwana w'umukobwa yishushanya na nyina njye ituma nyina ni yifata nk'umugabo uwo mwana w'umukobwa azoca hako kwimvira ko nawe ameze nk'umugabo arikanda atari byo umwana w'umuhungu yishushanya na se ko twari tubivuze nivyo bitangurira ngaho nyene kuva abana bakivuka muzobibona murabo twana dutoyi ntibasa biraboneka ko ari ibintu bibatandukanije nyagomba nke mbandanye kindi yabivuze uwo muvukanyi ukingira umukenyezi cyo nagomba mbwira abakenyezi imana yarabasize yarabaremye yarabahaye ibintu byinshi byo bindi muri ko murondera rabiyo vyazananye murahe ntimuhave musanga ahubwo mugiye kwiyaka gateka imana yahaye umukenyezi amaze poni nkuko kazi rikisaba ngo bisake
ariko none pati kuba umukenyezi yaba yugururiwe kugira uburenganzira bwo gukora ibikorwa nk'iby'umugabo ashobora kuba akora cyangwa kuba umugabo nkuko mwavuze ko abana baregwa bangana n'abakobwa umugabo agakora ibikorwa umukenyezi yashobora gukora kugira ngo nyine ashobore kumufasha muri ibyo bikorwa byo mu rugo cyangwa umukenyezi nagakora ibyo bikorwa bizana iterambere mu rugo cyumuganira mu buryo bakoresha bw'amafaranga ubwo ntibyo babiva nyene kuri ibi by'amategeko agenda aravuga ati umukenyezi n'umugabo akwiye kuronka ikibanza kingana ama bakabona kuduga nko mu Rwanda hari abakenyezi bavuze bafite ishyirahamwe rishyira amatara insinga z'amatara mu nzu bakaduga ku mabati bakabishyiraho iryo ziterambere ku bakenyezi byo kuzamura abakenyezi na mu gukora ibikorwa bingana n'ibyo bagaho
murakoze cyane ibyo bijyanye n'ubumenyi bw'iby'umuntu yiga twabivuze biga mu ishuri imwe umukenyezi ashobora no kubimenya cyane gusumba umuhungu ageze kujya kubikora arabikora nk'ubumenyi afise ariko arabikora rero ibyo bikorwa aca yibuka rero zangabirano z'umukenyezi wamuhamagara w'umukenyezi ku buryo nk'ubu nkajewe yabana ni nko mu bapanga amasaha y'umukenyezi umukenyezi afise umwana atararenze imyaka 8 imyaka 6 n'umuhaye amasaha yo gukora n'amasaha yo kuja kuraba umwana muhira ino muretse ngo akora amasaha 28 kuri 28 kuko nobaye nishe kazoza kuwo mwana muvuga umukenyezi rero arimo ivyo vyose umukenyezi no kwitaho no kubungabunga no gufasha no gutunganya ubuzima so kurekura ngo agende uko yumva ibintu aca agenda abonye umugabo ariko aduga hariya mu kirere nawe ngo aca aduga mu kirere kandi ari umukenyezi azi yuko niyaduze mu kirere yibungenzi ndishobora no gukigoroka
hari navuga kumbure birashobora kuvana n'ibyizerwa kandi turubaha iby'umuntu yizera mu bijyanye n'idini ryiwe
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuva izahinzwe gushyikiza
twibutse abatwumviriza ko mwariko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twariko turavuga ku bijyanye n'ikibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijyanye no kungana kw'igitsina Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
Diane Ndonse nawe tugushimire cyane Diane nahaze twari kumwe kuri mikro Innocent Kimenyi yashize hamwe amajwi hamwe na Engineer Thomas yashikanye ahiwanyu twemi twifurize kuroranikwa
Mwiti mwese mwanda nje gudu telamatukui mwumasogo na makei isa kumina zibili zizo wa zuzuye. Tukawalero tukikuwa shikiza kigani yotu muziki mkula chane ikigani yotu wa shikiza imisi yose kuwa gatanda tu.